Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu biganiro wibaziki cy'uko uno munsi abanywanyi babiri b'umugambwe CNR muri zone Magara intara ya Rumonge barafashwe ku munsi wa gatanu bakaba bagezwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Imiryango yabo bantu bafashwe yoyo ivuga ko ari irimentanya ariko baragirirwa. Abanyagihugu rero batari bake barashikiriza ibyumviro byabo ku bijyanye n'iryo fungwa ry'abo banywanyi ba CNL. Kino kiganiro kumugishwizwa na Benoncile Nininazwe Jospin Nduwimana akaba ari mu buhinga bw'ibyuma. Eka twakire umunywanyi wa mbere wa kino kiganiro hakaba ari Manase ari mu ntara ya Muyinga.
Turabarankije cyane. N'ukuri igihagarikwa cy'abasenere n'ukuri n'ibiterasoni kuko yabariko aravuga ko hari abantu bakorana n'ibyo y'abagwanyi. Cyo nk'abarundi babitangaza kuko abagwanyi kugeza umuntu w'ikirundi bavuga ko hari amahoro n'umutekano. Ntitwumva rero ingene bashobora guca icyitwa cyo kureshyera umuntu ngo akwana mu gwana kandi ubu cyurundi habagwanyi bahari marava ku mugihugu cyurundi harimo hari umutekano. Igitangaje ni uko ibyo byose kenshi bamusanga ariko babyagiriza abanywanyi biga mu CNR. Rero ni ukuvuga ko mu kino gihugu rero biragoye kuko iyo ibintu bimeze nk'uko kiba na koroba ruhigi ni uruhigi niho nyabwoko ry'abantu basohoka muri CNR. Uruhigi rubi cyane kandi bitiranya Abarundi. Iyo ntawe bidaha kuko ibintu bimaze igihe kitari gito bikorera nk'uko ahubwo narabe neza kuko ni ibintu mu bisanzwe bigaragara nabi cyane birimo no kubahohotera abanywanyi b'imbwa mu CNR. Aho nyine kuko n'ahandi murazi ko ibyama byabaye batora umwe bakaba bamufungiye bakabura abamwishe ndetse bavuga ko n'ibiterasoni zose
Urubandanya kumviza ikiganiro wibaziki uno munsi tukaba tuko tuyaga ku bijyanye n'abanywanyi babiri b'umugambwe CNL muri zone bahagaritswe bari muri zone Magara intara ya Rumonge bakaba bafashwe ku munsi wa gatanu. Abanyagihugu rero bakagira icyo bashikiriza ku bijyanye n'iryo hagariko ry'abo bantu. Reka twumvirize niyo ngabo hari mu ntara ya Mwaro nawe icyo bivuze ko
Abarundi nibo bayamaze warushe na ruhuka ariko ingene mu minsi iheze abo banywanyi b'umugambwe CNL bo kabasa batotejwe bagirirwa nabi ntibari bwaheze icyo barishaka gushikako. Oya ubu ariko muri iki gihe turimwo ingene aba CNL bagiriwe nabi barahohoterwa uwo kabaye mu CNL avuga ati nge ndazanye inkoho nashize mu nzu. Ikindi nacyo iyo nkoho kugira igere muri iyo nzu yaciye ko numva ngo birigwa ngo baracunga barara barakizura mwijoro hose izo nkuru zakiye nimba rero hari umuntu atavuga rumwe cyangwa bita umwasi ashobora kuzana inkuru ahayikura hose aba mu gihugu hagati ari hanze y'igihugu akazana inkuru akayishikana no mu nzi we yumvikana yuko nabo batazi gucunga neza batazi gucungera imbibe batazi gucungera umutekano hari aho bagize bazi yuko bariko barashaka kudendereza abantu bagira amaremenkanya ariko ugasanga nabo nyine bariko barisuzuguza bariko bitesha agaciro umuntu aribaza ati none iyo nkuru yashyitse muri iyo nzu gute namba ari iyo bafashe izindi zozo namba bazanye nyinshi zizofatwa ryari wize n'ibintu bidashoboka ntibishoboka niba bareke barabatoteje bikwiye abo namba ari abo bari bibagiye ntibarondere iyindi nzira bubicishamo bahisemo guceceka baranuma kuko bavugavuga yuko n'intsinzi bayibatse intsinzi barayibibye ariko ibyo byose ukacyuba byako kandi urondera ingene ubaremantariza iyo ni iyindi nzira rero umuntu yoriha akavuga ati ari abaseneri oya ntibabareke niba nta museneri n'umwe yokubahuka yobwira n'icyo cyiyumviro ngira aho baringira n'imbugita nta muntu ayitunze muntu n'akakandi gaca inzara kaba bita kupombe ngira na kamwe bikuza utuntu tuba twafashe mu menyo bita kirida akamenyo ngira nako nyine ntibaba bagafite kubera ubwoba kubera ukuntu batotejwe ikintu cyose cyakomeretse umuntu ngira barakivanye mu nzu yabo baragikuyemo kubera ubwoba kubera gutotezwa byari maze iminsi zibonekeza imbere y'amatora n'inyuma y'amatora gatoyi ariko ubu nta museneri yo kubahuka ngo azane inkoho yiciye he yavuye hehe
ganiro ni wibaze kireka twumvise undi munywanyi nawe akaba ari Minani ari mu ntara ya Kayanza
ndakize mwiriwe amahoro muraho mwakomeye hano mu kiganiro wibaze iki rero aba bantu bafashwe abasenere kuri birateye birateye agahinda ubundi ni inoze ya ni ko kamenyero kabo nicyo gikorwa cyabo cyabo bantu cyo kubafata gufatwa si bishasha si bishasha kuba barafashwe aba banywanyi ba senere n'ukuri abanywanyi ba senere si aba mbere kandi simbona ko ari n'abanyuma ku butegetsi bwa senedede ubutegetsi bwa senedede nicyo biyemeje ni ibyo byabo ni byo bakora none ntawuvuga ngo byibaza kuri iki ni ukuri twabyibajije ko kuva kera turibaza nyine turibaza igituma ihohoterwa ry'abanywanyi b'umugambwe senedede riguma rikogwa baguma babikora bafatwa nk'uko umengo si abanyagihugu si abarundi umengo ni abanyamahanga urumva uyu mugambi w'abasendete uragisibije mu kugira mu guhohotera abarundi kandi urumva nyine nibyo babiyemeje nicyo gikorwa cyabo ni wo murimo wabo wo gufata abasenere ni wo murimo wabo ariko nta munsi n'umwe batafatwa kandi urumva abo n'abamenyekanye nabo mwamenye rero urumva ntihatari kabisa biragoye icyo mwakino gihugu cy'u Burundi cyacu
Nyamara ntibavuga ikwe, nyamara
bandanya kumviza ikiganiro uyu adiki tuko tuyaga kubijanye n'abanywanyi babiri b'umugambwe SNL bo muri zone Magara intara ya Rumonge bafashwe ku munsi wa gatanu bakaba bagizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ariko imiryango yabo ikavuga ko ari iremenanya bariko baragirirwa abanyagihugu rero batari bake baragira ico bashikiriza reka twumvirize Yohani nawe ari mu ntara ya Karusi uko abivuga
icyo mvuga kuri iryo hagarikwa ryawo hantu ni rya remenanya nyine babandanye bagarika ko nta cyerekana ko hari amakosa bakoze ko birazwi neza yuko abo bamwe bahanwa babahama kuva na kera ni bagomba kubabona mu gihe bagomba kubumva kuko bumvise ahantu hari umusene rumenga n'umumenje rero kugira baronke uburyo babahagarika babagirwa ko kwana n'imigwi y'iterabwoba n'imigwi kwana kugira bakiri icitwazo baronke n'uburenganzira kubafata n'abatagenda kubagirwa igitwazo ko babafata bakabakoza icyo bashaka kuko nta kibatabara babagabo bwiga bakora ibyo bagomba ni ryo remenanya rero mu yandi maremenanya y'amayabaye utwazo ko atakiriho babagirika n'inzira karengane gusa bapfa kuba babishizemo nabi gusa nta kindi ntacyo babagiriza bo n'inzira karengane kandi sababo gusa n'abandi birirwa barafatwa mu mihigo itandukanye ni benshi gusa nuko atakibatabara kandi iyo ngeso nayo kubafata babahora ubusa ni ya kera yabaye kuva kera n'ubu yamaze igihe ni ibintu bya minsi yose abantu bose bamenyereye kubamwo aho babonye wese bamwita umuseneri gusa umenga ni mu murenge baca bamwagira ibyo bamubeshera kugira ngo nk'uburyo bwo kumufata babe baramuta mu gasho gusa ni ibintu twamwe tumenyereye kubona iyo leta rero sinzi ibyayo sinzi ko ariko kazi igihe byo kugira afata abantu ibonye bose ubona ko barasangiye umugambi sinzi ibyayo niba rero bikubita agashi bageza bakora ibikorwa biteza imbere igihugu nabyo byo gufata abantu babahora ubusa babihagarike nuko nuko
kumvitsa ibiganiro bibaziki reka twumvirize undi munywanyi nawe akaba twi ku izina rya Manirakiza hari mu ntara ya Makamba
amaze kuba ibintu nk'ibyo wumvise ngo n'abanywanyi ba SNL babafatanye inkuru aha bari umugambi muremure umugambi munini uba warateguye n'ibindi muzokumva bikurikira mu nyuma cyangwa igihe babivugiye nta n'indwi n'imwe yahira imbere yaho gato hari habanze kuba imigwi itwaje ibigwanisho yateze amamajari mu mugamba muzamukike ugenda za bururi mu nyuma niho baje bavuga ngo bafashe abaseneri bafise inkuru ubu naho inyuma yaho babafashe mwumvise yuko biriko birakwiragira hose bavuga yuko hariho n'indi mitego yatezwe abantu baricwa imodoka iraturikwa ariko nimwumva ko bifitanye isano ko hariho abantu bariko bararondera kugira ngo baze kubashira kuri icyo cyaha bamaze kuvuga ko bari mu migwi yitwaje ibigwanisho none iyo migwi yitwaje ibigwanisho yitunganyije ryari ngaha mu gihugu yatanguye ryari mwebwe muza guca amababi aho gutangura mu mizi mumenye ati iki giti namba ari kibi reka tukirandurane n'imizi ariko mwe mukaza muca amababi yacu oya ivyo ntibitahurika kabisa n'ibyumvikana namba muzi ko iyo migwi ihari bari kuba mwafashe umwanya hariho iperereza hariho ku kirimbo cy'umukuru w'igihugu abagejwe ku gucungira umukuru w'igihugu barafise ukuntu nabo bagira amaperereza yabo hariyo amaperereza yo mu gipolisi hariyo amaperereza y'imbonerakure abo bose barabuze bavuge bati iyo migwi yambi ihari nkeneyo ni naka ikora gutya bangana gutya bafise ibigwanisho bingana gutya babituze rimwe na rimwe ariko bareke kuza baratura uno munsi mu banaka tubafatanye ikigwanisho banaka bari mu gihe twaje ibigwanisho izo twarabirambiwe izo birashaje ubwo ibumva ibintu byabaye mu Burundi no gusubiramo nta bishashe biba bihari hatanguye ibyo njye ndabarahiye muzumbwira muzokumva yindi ahandi hantu bateye ahantu hantu bishe abantu bato bavuga bati hariho abantu rero bafashe babandi bavuze abo bakora n'abamwe bafashwe n'ikigwanisho babiri nibabareke basenyeri bararushe eka sa basenyeri gusa nabandi bantu batavuga rumwe na leta sibo bunyine nabo bararushe bararushe nibashaka abantu bose bahunga igihugu bakibahibiri bamwe bunyine nibunyine kubatumvikana bagwanya ariko atamuntu numwe barigira bafata bavuga ngo bamufatanye ikigwanisho abo kwa usenyeri ajabo tibumvikana abo kwa nyombari bari muhaje nyine barazinanye tuvuge ya migwi yose yabo batumvikana bose buba bitwa ko bari kumwe na bamanate n'abandi 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 ni benshi cyane tuzi ko bacanye mu ngabo muri umugabo usenyeri David ko atanumwe turumva bavuga ko bo babafata n'ibigwanisho nuvuga ko batazi bari bafise kandi tuzi ko benshi barabademobilize abandi bakabimbonera kure abandi bari mu gisirikare bagiye abandi bakaba bakorana nabo bantu kubera ikibo batarabafatanya inkoho ariko bashaka kubimenganya baca bamubeshera ariko bamufatanya inkoho akorana n'imigwi itera Burundi akorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho izo ntibabireke tubazi icyo bashaka gushika ko ntibagikure
kumvise ikiganiro wibazikire katwakire Adelaide nawe ari mu ntara ya Bujumbura
nibafatsa ngo haye cyo bakoze cyangwa ibyo ngo ba bafatanye cyangwa ngo hari ibyo ngo bakirizwa hari ibyo barimo ahita no kuri ecyare nugwanko nihatashye nugwanko bankwa abo ba nwani ba sener nugwanko banwa nta rukundo bafitiwe rero barondera inzira zose zo kubareminaniza zo kuremenanya eko zo kuremesha inkoni shushe niyo politike y'abasendete niyo politike y'abasendete ku isanzu yo kuremenaniza abantu bose batavuga rumwe niko kazi kabo kandi nicyo kibi cyabo nicyo kibi bafise mu ntuze ya mu mitima yabo nubukoko udashaka kubana n'abandi bantu bashaka bo nyine nibo babaho gusa nibo niko babaho gusa nta kindi yego mugabo n'ukuri nimba ari byo bifuza ko aribo bakwiye kuganza kubaho ata yundi muntu abaho abayeho ataribo nukuri ni imana ntizovyemera ntibazoheza abantu abatavuga rumwe nabo kandi ntibazobaheza na gatoya yego nahora barahonya iki bahonya abantu kanaka yego nkuko bizwi kandi bihari bimeze kandi tubona hariho ibintu biyemeje byo guhonya yego hari ubwoko kubahonya hari abatavuga rumwe nabo abari mu yindi migambwe kubahonya niwo mugambi rero bafise niyo politike yabo akamara amazu mu gihugu birateye agahinda birateye isoni rwose imana itutabare igihugu cyacu cyarinjiriwe n'impemu mbi n'abadayimoni imana idufashe rwose dusengere igihugu cyacu kuko twarinjiriwe n'ubugesera akamara amazu sawa murakoze
banywanyi ibi byose rero twafunditse mubyizere murabihawe vuba cyane
ntubyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagisha iby'ubwenge bw'abantu ¡Suscríbete al canal!
Reka twakire umunywanyi wa nyuma wa kino kiganiro akaba ari Manuel ari mu ntara ya Rumonge.
Ndabaramukije. Cyo nibaza kwifatwa ryabo basenere. Kuri birateye isoni. Birateye isoni birerekana yuko imigambo itavuga rumwe na leta y'u Burundi ngaha cyangwa na CNDD-FDD. Nukuri imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa mu Burundi. Ntiyorohewe. Yoroye urabona ba SNR subu gusa bama bafashwe igihe kinini ahaonye ba MS nabo nyene kwari uko nyene bo baratibye baranahunga igihugu nabo ba SNR hari abatibye barahunga igihugu nje bituma demokrasi yo mu Burundi yarasubiye inyuma cyane kuva uyu mugambo CNDD-FDD uje ku butegetsi nje bituma bitontangaza cyane kubona abo ba SNR bafashwe kandi ngongera nkabitera ibyatsi kuko imyaka tugezemo siyo guma umuntu afungira abantu ubusa kuko ejo intwaro zizohinduka bitewe bitebuke nabo bafatwe ubaze ibyo ndabifurije ntibakurikize amategeko tugira amahoro.
Biragaragara ko ari uguhohotera abanywanyi ba CNL kuko ubutegetsi buvuga ko atabagwanyi bahari mu gihugu none ngo abo bantu bakoranye n'abandi ngo leta yari ikwiye kwikubita agashi ikagwanya akarenganyo ikiha izina ryiza mu makungu. Aha rero niho dusozeye ikiganiro wibaza ikica kuri uno munsi nkabashimye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza na cyane cyane mwebwe mwadutereye ibyumviro kino kiganiro mwakamugishikizwa na Benoncile Ninirazwe Jospin Nduwimana akaba ariwe yari mu buhinga bw'ivyuma.
Wibaza iki ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaza iki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa kwandere kwa kabiri kwa gatatu mariongereye.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
kana yenge bagena ko nayakire neza.